Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremesherejwe muri studio ya 18 nkuko vyama kirongowe na Joe Diane ni nahazwe.
Neruka kuvugwa mu kwezi kw'icumi ubabare nibwishi nta kuntu no bivuga mbere
nkuje nari nse urusasa byanse ko bakuramo rero nkubwo no kuvuga ko ari imiti ya makarma bikenera ko jenza ndafata ntengironga.
Aba ni bamwe mu bamugariye ku rugamba muri site Karurama ya gatatu muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi bavuga ku kibazo cyo kutaronswa abaganga babakurikirana n'imiti. Ico umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza avuga ku ico kibazo kimaze amezi indwi muracumva mu ntango za kino kiganiro. Hagataho intara ya Makamba nayo ivugwamo abanyagihugu babangamiye ibidukikije. Inkende zitishwe ngo zikugwe ko inshato hari abemeza ko bazifungura muti kubera iki
kero ingeza ariho ntanda ari hari mfasha kuri gusa ko urashaka kuri gusa muti wose umbo yibonye ntaje ka kuyijya yifasha urayite.
Nuko rero izo nkuru zose ziri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ku butungane bw'igisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bwuguruye urubanza rw'abikekwa ko badangandaguye abahinga babiri bishamwe mpuzamakungu ni mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare y'igisirikare mu ntara ya Kananga yatanguje urwo rubanza kuri no wa mbere imbere y'uko igwigiza yo gushika ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'abashingwa manza nk'uko vyatangaje n'umushingwa manza w'abagirizwa w'Umunyamerika Michael Sharp n'Umunyasweda Zaida Catalan. Abahinga babiri bishamwe mpuzamakungu ONU bari banyurujwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ishami ry'ugufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburengero CDAO mu mfunyafunyo ryaremeje ibyasabwe n'igihugu cya Maroc byo kwinjira muri iryo shirahamwe. Yamara abategetsi b'ishami CDAO bahurikiye mu gihugu cya bahuriye mu gihugu cya Liberia mu mpera za zino ndwi bavuga ko ibyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza imbere y'uko ico gihugu cemererwa icese kwinjira muri iryo shirahamwe. Juti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muceye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Amezi indwi araheze abasirikare bamugariye ku rugamba wo muri site Karurama ya gatatu turi muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke bataronswa abaganga bakwirikirana, ivyo bigatuma kuri bamwe amagara arushirizaho gusinzikara. Ivyinshi kwino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye ngaho muri yo site ya Karurama.
Umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba wegeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo uvuga ko amagara yabo ariko ararushirizaho kumeregwa nabi. Intandaro nyamukuru n'ubukene bw'abaganga bari basanzwe babafunyiriza urugendo bakabasanga aho babaye. Ibintu bikunyugwa no kuba batakironka imiti yo gupfufahaza ubumuga bagendana. Aba bamugariye ku rugamba bavuga ko umwiheburo ari mwinshi kuko bashobora kwakura urupfu. Aba ni bamwe mubaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Jewe nabaye paralize amaguru, hama kugeza uwo munsi meruka kuvugwa mu kwezi kw'icumi. gushika umunsi rero baba barene bwishi nta kuntu no bivuga mbere kuko ntibakiza kutuvura ngo tutore mitende
kare wategezwa kuvugwa ryari na ryari
ku kwezi imiti mfata ni nk'ibijumbo n'ibiharage ndayifata imisi yose kuva itariki imwe y'ukwezi kugushika ku yindi
nkuje narinse urusasa byanse ko barakuramo rero nkubwo no kuvuga ko hari imiti ya makarma imitsi bikenera ko jenza ndafata nkiyo yarahe ntayo ngironga
nama na ububabare bwishi gose kubugyo bituma nokwiyumvira niyumvira nabi iyo umuntu atari karafata umuti acabona ko no guhera ashaka guhera
umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza asigura ko izo ngorane zo kutavugwa kwa bo basirikare bahoze ku rugamba ziva ku bukene bw'abaganga bari mu gisoda muri kino gihe abahari nabo ari bakaruhariwe mu kuvura ingwara zimwe zimwe aba nabo umuvugizi avuga ko ari bake batoroshe kuronka kugira ngo barungikwe mu ntara kuko bakenegwa n'ibitaro byinshi Colonel Gaspard Baratuza abandanya avuga ko igisirikare cy'u Burundi kitabibagiye kuko amwe mu mavuriro yo mu ntara ya Cibitoke ashobora kubakurikirana
mugaso kuvuga yuko babibagiye nabo giheze bataje kubaraba mwabivuze ko ari kuva mu kwezi kw'icumi ariko abo hariho ibitaro basanzwe bafiraniye amasezerano biri hafi yaho bari yuko bogenda bakaza baragenda hanyuma amafagitire bakaheza bakazoyatanga bakazobishura ntibabahebye uwo muganga yahora apfa ngaha ibujumbura agenda gukora barashobora kugikora abaganga barehegereye
ariko nubwo biruko abamugariye ku rugamba bo muri site ya Karurama ya gatatu bayaze n'ijwi rya Amerika barahakana ko atavuriro bahawe ribwirizwa kubitaho muri iyo ntara ya Cibitoke Gerard Nturuhungwa wahora barongoye asaba ko bogerageza kubashikako kuko namavuriro basanzwe bivuriza ko muri iyo ntara rimwe na rimwe abatabushobozi afise bwo kubavura ahagatanga karorero ko bamwe mu bamaze kuremba ubu bari mu bitaro bikuru by'abasirikare biri mu gisagara cha Bujumbura
ino turagenda tukitura abaganga nyene batandukanye bari muri iyi ntara ya Cibitoke rero bakabona birarenze bararengegwa urumva ku buryo kuri ico kintu ataco bokorako bakaca babarungika mu bitaro nk'ubu bari mu bitaro i Bujumbura cyo gituma rero ababijeje bogerageza bakikora mu bworo bwabo bakaraba bakatugerako n'ahandi birakomeye
ikindi kibazo bahura naco aba bamugariye ku rugamba bavuga ko bataronka aho bagurira imiti ikomeye bandikirwa n'abaganga ariko kuri ico umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza avuga ko biva ku bukene bwayo muri rusangi buba buri mu gihugu
iyo miti ikomeye nibaza nimba yarabuze so kuvuga yuko ari kubera kudashaka izoba ari ingorane y'ukuyironka mu gihugu nayo ubundi iriho ngaha mu gihugu imiti barayironka mugabo ataye hari rumva ababijejwe baguma bagerageza kurondera hirya no hino kugira iboneke ibibura si imiti gusa hariho n'ibindi bitaboneka neza nk'uko byategerezwa mu ibonera ngaha rero n'imiti irimwo iyibuze ntishike neza mu gihugu urumva ahari n'isubushikiranganje babufise mu ruhara
iruhande yaha kuba tari mu gisirikare cya leta badafise ikarata ya mitiwere yo kwivuriza ko bobo bavuga ko batagira bacira nayo bamira aho bavuga ko hejuru y'ingwara z'ubumuga banduriye ku rugamba n'ingwara ya malaria ibagora kwivuza narijya isanzwe mu gihugu igeramiye abatari bake muri kino gihe Kayobera Christian umwe muri abo batagira ikarata ya mitiwere yo kwivuriza ko atubwira uko abigenza
ko butugwaye n'umuryango ntushobora kuvugwa nico kibazo mfise cyo kutagira mitiwere abona nko mubanya kampa nk'utunene ya Tolos nico kibazo mfise cyo kuvugwa
uwundi muntu arakugurana umuti
ndamubwira uko ngwaye nsanze tugwaye kimwe gaca ngabaniritse
abasirikare bamugariye ku rugamba baba abagwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta Change abicagwanya leta y'ico gihe begeranirijwe mu masite 12 yo mu ntara zitandukanye z'igihugu abari muri site ya Karurama ya gatatu mu ntara ya Cibitoke bagera kuri 45 bahashikanywe itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2014 mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Rakoze Diane Ndonse kuri uyo muco uduhaye na inabice ku masonga mu ntango amashamwe akingira ibidukikije mu ntara ya Makamba tera ka mu leta y'u Burundi gufata mu minwe ikibazo cyo gukingira ibinyabuzima biba mu mashamba cimeza ya commune ivugizo ayo mashirahamwe abivuga afatiye ku kageso k'abanyagihugu bamaze iminsi bahiga inkende kugira ngo bazifungure canke bazikure ko insato zazo ivyinshi kubituma abanyagihugu babikora muravyumva muri no nkuru ya Alain Yves Ilankunda
ushitse mu ishamba cimeza byo ku musozi Rukambasi ku mutumba wa Kagege ntawo menya ko higeze kuba ibinyabuzima by'inkende hagati ya rino shamba cimeza harutuyira twinshi tunyuragiranwa biboneka ko ducamwo abantu baje muri rino shamba abagegereye bemeza ko arabahiga ibinkende Abadziri no shamba chimeza twaganiriye bavuga ko kera byari mwinkende zaguma zinyuragiranwa ariko ubu umunsi uhera batazibonye kugabo banyagihugu biboneka ko ziriko zirazimangana uko imisi ihera aba ni bamwe mu bo dusanze iruhande yaryo bemera ko bazihiga kumvo z'ubukene
kugira umuntu haje inkende imiki gihe n'ubukene inzara nyinshi yateye oya kase inkende kera hatwaye niyo mpana ico gituma umuntu kana kera ingeza ariho ntanza ari hari ntashaka kwiriga ubusa kuko urashaka kwiriga ubusa umunsi wose umbo yibonye ntashaka kuyijya uyifashura yite ubuzima buragoye sinka kera ubuzima bw'ubu kugira uronke n'igihombo ushaka kujya ni uriruka hari gitana kironko nico gituma rero ushobora kurondera kugerageza ikintu cyose ushobora kuronka cyungura utishoboye ni bashobora kugira nkere ubwo wishoboye ntashaka kuyijya ura ugerageza kuyihisha kugira ntihagire numwe kubona ngitse amahigwe kuronka iyo nkende umujyango uraho neza
umuntu ashaka kuyigurisha kugaya yisumemwo tudufasha umujyanye uko nyine nk'intunga no hona mitende ubiguriye umuntu apa niwe wahitse cewe manda yigushye 50 kubera ubunyi nzaje hari munyeri mu Burundi yashaka gusaidi ya nk'umwisi 2-3 bisumbye kwiba cyane umva wivye harabaca bakugira nabi cyangwa gapfungwa ukagira iki mugabo ni ngubagushe yankende ntubucivye buri ngatamo ntabone nkwirikizi ni bazaho atakibazo nyabirimo
hari n'uyundi muce w'abanyagihugu wiyemerera ko nyabuna izo nkende bazihiga bazishaka ko cane cane insato zazo abo banyagihugu bakemeza ko bazikuramwo imiti imwimwe ivura ingwara zikomotse ku burozi bw'ibintazi nk'ubusazi bwo mu mutwe uyu munyagihugu avuga ko atarota hagarika uruhigi rw'inkende
uruhigi kwinkende ni wa mwuga nyene abasoko kuru nyene bavuga yuko baturaze tubona yuko mwuga nyene uzoduteza imbere nyene wo guhiga mu kibano aha nyene turahiga n'abayibanyi bagahiga urumva nta kuntu wo kwaruka nyene urumwana muri kino gihe ngo reke kugira guhiga nyene nawe ubona nabasoko kuru bose ari byo baturaze ziheze hari nibindi bikoko kuri jewe ntacho nabona natwe twakuze tubona abasoko kuru ari bo bazihiga gushikana n'ubu kabisa uhoza twebwe abahigi sinzi uko leta nyene yabishobora nyene ikaduhuza sinzi
uko ibintu biri ivyo binyabuzima vy'inkende bishobora kuzozimangana mu gihe atacokogwa kugira ngo abanyagihugu batahuzwe ko bategerezwa kubana navyo batavyikoze ko nkuko bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe yitaho gukingira ibidukikije bavuga aha David Ninteretse arongoye Root and Shoot Burundi gishinze gukingira ibidukikije atanga umuco w'igikenewe gukogwa
ha muri komine vugizo zidakingiwe zo zashobora guhera kubera bamaze kuzijya burya kare nk'umukiya cy'inyanzara kisha nke ha muri vugizo warabona ahantu mwarabwire nk'inkende nko hasigaye nkende nkeye zaragabanuse kugero ku rugero runini ubu rero inkende zaragabanuse rwose ikenewe no guhimiza bene igihugu hama tukaraba yuko imigendranire bakaruhe inyigisho ibazo bazozimana zose batangura kujya tujyana twebwe abantu ku bantu canke tuzimaze naho niko nabanyagihugu batizo kumye yuko nk'umugiye nk'ubu bamukira rugendo giye zohora abanza ari benshi mu Burundi leta izohinjiza amahera menshi y'agaciro leta imaze kuronka amahera y'agaciro urumva natwe n'abacuko turavyara batushabaho neza kubera amahera y'agaciro afasha igihugu ibintu byinshi tutogerageza ngo tusamare canke hagire umuntu asamara kuri ivyo bikoko mugabo ryo giye kwigisha umunyagihugu yakaba n'ibihumbi 10 canke bingahe ashaba nakomenga n'ibintu byo gufikina no hanyuma ashobora gutakaza ikiwe ngo raje muri ivyo bintu
uretse ibinyabuzima bigizwe n'inkende bibangamiwe hariho n'imafu zitanguye kwicwa zikaribwa n'abanyagihugu amakuru dukura muri ako karere kavugizo akemeza ko haheza amezi 3 imafu imwe iriwe n'abanyagihugu yishwe n'abantu bataramenyekana imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika dutandukira yavuga mu makambi duhereye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Hari umufasoni yatunze umuryango kubera umwuga w'ubuyangayanga. Uwo mufasoni numwe abikora muri iyo kambi aragiragira inka akongera akayiyangaho. Umukenyezi asaba abandi bakenyezi bo mu ikambi gukura amaboko mu mpuzu bagakora ico cose kibegereye kuko ubuzima ariko bigenda. Leonce Niyongabo umunyamakuru wacu mu ikambi ya Nduta aratubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Ndashimiye Hasher nibyo zina ry'uyu mukenyezi yahisemo umwuga w'ubuyangayanga. Uyu mukenyezi ubaba mu kambi y'impunzi Nduta mu gihugu cya Tanzania. Icyo ashoboye si ukuyanga gusa, ahubwo inka yose aranashoboye kuyibaga.
Jewe inka ndashobora kuyibaga yose, umuyisilamu amaze kuyikerera ndashobora kuyibaga yose, nkayikura ku rushato, nkayatemagura imyanya ku myanya, nkamanika ahantu dushobora kudandariza.
Uyu mukenyezi rero uwo mwuga so yigiye mu buhungiro yawutanguye akiri muto cyane i Burundi.
Cyatumye mpitamo uwo mwuga ndumugore, kuva nkiri muto niwo mwuga je narisanzwe nkora.
Wawutanguye ryari?
Kuva nawutanguye afise imyaka 14 y'amavuko. Nduga mukayanza kurangura impene mvuye mu cibitoke, ndakabandanya gushika ubu nageze no mu nkambi, mbona ko ari wo mwuga ukwiye kuntunga mu minsi yanje kuba ndabaye mu iyi nkambi.
Kugira ronke ibitungwa baga bimusaba gusohoka ikambi, igikorwa kitoroshe cyane cyane ku mukenyezi asanga umwanya munini ariko awumara kure y'umuryango.
Bitungwa tubaga tujya mu bijiji kubirondera, ariko ntibitworohera kubera bisaba kubanza kurondera kibari. Utarose kibari ntushobora gusohoka inkambi. Usohetse inkambi naho ne birashika ugahura n'abantu bakakwambura, abatanzania bakagufata bakakwambura amahera yose ufise bwe kugurisha gitungwa. Mu kugenda bisaba n'ubundi kwiyubara ukagenda ufise kibari.
Ugira urugendo rungana gutujya kurondera ibitungwa?
Kuva mu nkambi kugera aho tugurira ibitungwa uza kukigura nko ku muntu nyene w'umutanzania agifise muhira ge ku munada ukakigura, cyangwa ukakibura ugasubira inyuma utagitwaye ukazosubira ugasubirayo kugitora ukamuha komande akazokikuronderera ugasubirayo kugitora.
Ndashimiye Hasher afise umuryango umugabo n'abana bane, yemeza ko umwuga wiwe utamubuza kwitaho umuryango usanzwe narimwo umwana muto cyane.
Tunganye rugo biranyorohera cyane kuko buraca mu gitondo nkateka nkacandangura umwuga kuko turangurira mu nkambi nyane dusanzwe tuba. Umwana asinziriye ndamuheka nkabandanya n'akazi kanje, cyangwa ndafise umukozi ndamuha akazara mu ndabira muwo mwanya umwana atabasinziriye.
None ubona harimo akarusho?
Karusho ndakagira kuko iyo ndanguye igitungwa nkunguka, turarondera tukavugana n'uwo twubakanye tukakura mu irasiyo y'abana n'impozi z'abana kuko mu nkambi hatoroshe kuhaba. Turashobora kuyanga nk'inka mu masaha 8 ikaba yaheze.
Uyu mukenyezi rero avuga ko atangaza benshi mbere bakanamutinya abagore bo nk'ukundi.
No kuvuga abandi bagore benshi n'abagabo bamwe baravuga ngo urya mugore twengo ntitwa umutunga ngo arashobora ngo urya ngo mugwanye ngo uri umugabo ngo yoca gucumita. Ariko je mu kuntu mbayeho ndiyubara cyane kuwo twubakanye cyangwa no kuwundi umuntu ari we wese, je n'ibintu byo kugwana ntabyo nza nkora. Akazi kanje nako n'uwo mwuga wo kuyanga gusa, nta kandi kazi mfise nkora.
Mu kambi yose yanduta rero ku munsi harabagwa inka zibiri n'impene zitanu. Ariko gushika ubu muri uwo mwuga umugore aracyari umwe rudende. Ndayishimiye Hasher ahamagarira abandi bakenyezi kumwigana.
Notera abakenyezi bari aha mu nkambi bofata bakigana bo ibintu by'ikiyangayanga, kuko ikiyangayanga n'abagore bake bakirimwo ariko nakazi kadufisa kamaro kanini ku mukenyezi kuko araronka amafaranga yifuza kuko inkuru ashobora kuyirangura kwayiranguye neza ugashobora kuyanga kurunguka ko nk'2050 n'icasharagike boshobora kwinjiza ayo mahera ku munsi
tubamenyeshe rero ko uyu mukenyezi ndayishimiye Rachel ari mwishira hamwe y'abantu 30 ari wenyene ari umukenyezi eka mbere ni nawe perezida waryo ishira hamwe DRC Danish Refugee Council naryo rikaba rigero yafata mu mugongo muri uwo mwuga wabo Leonce niyo ngabo induta muri Tanzania ijwi rya Amerika
arakoze Leonce niyo ngabo muri makambi canke mu ntara murashobora kutubwira namwe ivyo mukora nk'abafasoni kugira ngo dushobore kuvyumvisha abandi bafasoni mukatungikira utu email canke mukavugana n'abanyamakuru bacu ahiwanyu akayimere kacu ni radio yacu @gmail.com ayo mu makambi cabandaniriza impande y'ikambi ya Mahama ahavugwa imyuga itari mike iri kwirabeshaho abarundi bahungiye ngaho Desire Hatungimana ni nkuru dusubiyemo
Inyuma y'ikambi ya Mahama nk'uko metero 300 hari agasoko aho bita gukabeza ako gasoko ni gato ariko kikujwe n'inzu zikoregwamwo ibintu bitandukanye hamwe hari buriro n'ubunywero ahandi ukahasanga abantu bakora ubuzi butandukanye uno mugabo twamusanzeho ariko arashona amenyesha ko imbere yuko ahunga yari umwarimu ageze mu ikambi ya Mahama yaragerageje ubuzi bwinshi biranka niko kwiga umwuga wo gushona uno munsi mubesheje mu buzima bwiza gusumba abandi batagira icyo bakora
yamaze guhunga abona ko ubuzima buhindutse nande ko nushobora gutangura gukora nubundi mu buhungiro nkibeshaho niho nabona umwuga wanje nari mfite wo kwigisha ndawutayi wacu mu gihe guci wacu iciye ntangura kudandaza restaurant mbona bakiriya baragiye bararangiye hanyuma cha ntangura kwiga umwuga wo kudoda Zero musore ni za mezi 8 ndabize ndabimenye mu 5 kuzo ndarondera buke ndi buje kurondera kuntu mfungurira abana
urabona ko koko uwo mwuga wawe uri kora gutongera umujyango mu cyano
bo kuntongera umujyango hamuno bimenya neze aho nshaka kugera nkahagera nzoshobora kurondera kuntu ndi bushobore guhindura nkumbure siname nibaze ati mbega bizogenda gute atekereza igihe nzotahira iryo gufungura ndakishura ku kirongo
ndabona hari abarundi benshi ngahanya impande ka gasoko ka kabeza bisumamwo bitandukanye ni kuki wahisemo gushona inyuma ya restaurant
ntuma nahisemo gushona kubera n'umuguramba nina natahi wacu mu Burundi nzogumiza ndabikora mbangikanje nakazi kanje naho ramfite
tuvuye aho bashona twaciye twegera aho bakora makinga tubasanga umusore yahunze ava mu ntara ya Karusi amenyesha ko uwo mwuga yahunza wuzi kandi kubu ari umutunzi hataco yifuza ngo abure
naraje nyine tuba turi ngaha tubona nta kandi kazi dufise dukora kubera rona mu buhungiro nyene umuntu ategereza kwihangira imirimo ko hano n'ibyo batubwiye ko umwe ari kwihangira imirimo agakora ibyo ashoboye twe twahisemo kuguranya ni supana tuza gukora ibyo dushoboye hano
ubona bigutungiye umujyango
kwere ndashima nta kibazo kuko icyo nge ndakibona
abanyarwanda barashima kazi mwakorera
nabo tubanye neza ko ibyo dukora barabishima hari ibyo hari nibyo tubakorera bakavuga ati natwe ibintu twari tubizi bakashima nyine ibyo tubakoreye nta urabigaye kuko iyo batabishimye ntibogaruka nawe uravyumva ariko agaruka bitwereka ko babishimye
kubona rero uhungana umwuga wewe hari icyo ubona usumbije abandi mu cyambi
biravana hari habansumba nanjye ariko ndafise abansumba uko nk'abadafise icyo bazi gukora baririrwa bicaye urumva ugasanga kwirirwa wicaye naho urumva ko hari hatari bigoye ubuzima bucabo kugora kuko hari ibyo ukenera udahabwa nk'impunzi nawe ukabyironderera
urashima rero umwe ujambari
ndabishima kweri kandi ndashima kubona baratworohereje tugasohoka inkambi umuntu akagenda agakora ibyo ashoboye nyine
Eroje Rugema Ngabo arongoye abarundi babaho mu ikambi ya Mahama amenyesha ko izo mpunzi zifise imirimo itandukanye zahawe canke zirondereye zifise ikintu kinini zisumbije abandi mu mibereho ya misi yose amenyesha ko ubuzima mwe nabo bafise icyo bakora babayemwo utuma harabagira ishari ribatuma nabo nyene biyumvira kurondera icyo bakora bakareka kwirirwa bareza amaboko kandi bafise ingufu zo gukora Desire Hatungimana Mahama ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika uno mwanya ni wa mwanya tubashikiza ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi tukababwira ivyerekeye indwara y'amaso mu ntara ya Ruyigi
Muganga Pierre Minani arongoye intara y'ubuvuzi ya Ruyigi arasigura ibituma nyamukuru vyiza ingwara z'amaso hamwe n'ibimenyetso vyazo.
Mugwaye yumva yamarushe canke kamene ku mutwe canke amaso agahishira ugasanga ari yagaza mu maso hariho nk'indwara y'amaso ishobora kuba yakomotse ku bindi ndwara ariko hariho n'izindi ndwara zishobora gufatira ku maso nyene ni nk'ingwara dukunze gusanga kwagwaye baza kwivuza kubera kumbure ibirere byahindutse icyo twita conjunctivite allergique. Izo ndwara ziragwiriye ugasanga umugwayi aza kubwira ko amenetse umutwe canke ukabona nawe nyine ko amaso yiwahishiye kubera kumbure aba ari nko muci ari nko mukungu kumwishi cyangwa ugasanga ni gihe cy'imbeho nyinshi.
Uyu muganga abandanya amenyesha ko muri izi ndwara z'amaso hari ziva ku ruhererekane rwo mu miryango agatanga karorero kivuduka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'ingwara y'igisukari canke nk'izindi ababana hafi bashobora kwanduzanya nk'izo bakunze kwita amaso y'imbwa. Iyo bishitse naho umwana akavuka agwaye amaso akenshi bita umuhondo abo mu buvuzi barashobora kuyavura agakira bitagoranye. Aha ni mu gihe abo mu mitumba kenshi bayita ingwara y'akazuba gaserutse kuko ari bumwe mu buryo bakoresha kugira umwana ashobore gukira. Mukamenya ko aha mu Ruyigi bafatiye kuvyegeranyo bafise umugwi munini w'abagwaye indwara z'amaso wibonekeza mu banyeshure nk'uko makuru dukura mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi abivuga. Ku kibazo cy'uko ikena ry'umuyaga nkuba wibonekeza mu bice bitandukanye riri mu ntandaro y'ibisinzikaza amaso y'abanyeshure iyo bari kubasuramwe ivyigwa ku mucu dakwiye, muganga Minani Pierre yishura ati
so muco uheza ugatera indwara y'amaso ahubwo ugasanga umunyeshure aguma akoresha ingufu nyinshi kugira ngo abone neza iyo hari umuco muke akava hagatangura nko kumereka umutwe canke amaso arashobora gutangura kumurya ivyo birashoboka. Rero bari kubariga kubanura yuko atanguye kumva ariko araruha biriko biranka yoheza kaza araruhurira amaso kuko benshi usanga arabaheza bakaguma bihatira kugusoma bakoresha inguvu nyinshi baheza bakagira ivyo bimenyetso.
Mu gihe bigaragaye ko umuntu afise ibimenyetso vy'ingwara z'amaso abaganga b'abahinga banonose ivyizi ingwara baramuvura mu kumuha imiti mu kumwandikira amarori canke mu kubaga iyo bibaye ngombwa. Atwovuga nk'izizwi ku mazina ya cataract na glaucome nk'uko babandanya babimenyesha hari izo bavura zigakira burundu n'izindi bisabwa ko umuntu azigendana agafata umuti ubuzima bwiwe bwose. Muganga Minani Pierre aramutswe ino ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi aratubwira uburyo butandukanye bavura abafise indwara z'amaso.
Ni kuvuga yuko muri ajya amarori muganga ashaka kwandikira umugwayi haba harimwo ububasha bwo gushobora kugukwega ikintu kiri kure canke mbere ugasanga n'abagwayi bafise ikibazo cyo bona ibintu biri hafi cyane naho nyene umuganga araheza akamwandikira amarori ahuye n'icyo kibazo afise ugasangana amarori arimo ububasha bwo gushobora kwegeza kure icyo kintu. Imiti ya mama akenshi ni imiti umuganga ashaka guha umugwayi kugira ngo gusapfupfa haze ibimenyetso bimwe bimwe.
Uko ibintu biri aha mu ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi nuko hari ubukene bw'abaganga banonosoye kuvura bene izi ndwara. Aha ni mu gihe hari ibigo bibiri gusa ku rwego rw'intara yose byiturwa n'abo bagwayi navyo nyene bivuriramo abaforoma b'abahinga bita mu gifaransa technicien supérieur en ophtalmologie. Byumvikana ko atari abahinga kanuni banonosoye kuvura ivyizo ndwara. Muganga Minani Pierre aravuga ingene bagerageza kuvyifatamwo.
Umuganga abafise ibikoresho araheza akabumviriza akabapima hanyuma ari nk'indwara abona ko ashobora kufasha uwo mugwayi akamufasha ariko ari nk'igihe abona ko bimurengeye agaheza akamurungika aho bashobora kumutunganiriza gusumba. Aha nuvuga yuko nk'izi z'uruhumyi bisaba yuko umugwayi barinda kumukora bakamubaga ico bita operation. Izo rero nizo usanga umuganga ategerezwa kurungika uwo mugwayi cyane cyane abafise ibyuma bikwiye bashobora gukora iryo jisho ryiwe.
Hambavu y'ubu bukene bw'abahinga bizi indwara z'amaso haribonekeza ukujuragirika ku baba bandikiwe imiti. Ibintu bikunyugwa kandi nuko atabigo bikorana na mituweli mu kuvura amaso aha mu ntara kugira byorohereza abagwayi mu bijyanye n'uburyo bw'amafaranga. Kuri izi ngorane mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi mu ntara ya Ruyigi ntibahakana ko ari imwe mu ntambamyi ku bijyanye no kuvura abafise izi indwara z'amaso.
Icyo twovuga nuko kubera amagara y'ikintu kizi imbere baraheza bakagura ayo marori ku giciro bishijana ku ijana.
Uyu muganga Minani Pierre arongoye ino ntara y'ubuvuzi arangiza amenyesha ko benshi bafata minenegwe indwara z'amaso kandi zishobora gutera uruhumyi iyo zitavuwe neza hakiri kare. Mu ntara ya Ruyigi, Kaiser Liliane, ina mahoro, Ijwi rya Amerika.
Hakaino nga turangirije kiganiro cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza tuyifurize kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu.